Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri uyu munsi wa kabiri itariki 4 z'ukwezi kw'icyenda mwaka w'2018 muri studio ya Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabaramukije ndabifuriza ikaze mu biganiro byacu. Mu Burundi turiko tuvugira ku mirongo migufi ya shortwave metero 25, metero 31 canke metero 41. Ku mugoroba tuza kuvugira kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3. Kaze mwese. Ibiri mu nkuru zerekeye amatora y'abadepite mu Rwanda tuzakubashikiriza mu kanya. Izo nkuru hamwe niyerekeye imiryango 12,000 ikenye gusumba iyindi mu ntara ya Kirundo igiye kuronswa imfashanyo mu buryo bw'amafaranga ikiringo c'amezi 30. N'inkuru zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye mugume ku maradiyo yanyu. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwaho na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Uraho neza Aloise?
Uraho Oriane. Ndamutse n'abaduteze amatwi. Sentare nkuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ejo ku munsi wa mbere yarahebuje Jean Pierre Bemba imenyesha ko atemerewe kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu yishimikije icyaha yagirijwe cyo gufumbatisha ibyabona mu rubanza buranishwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha yirahe mu gihugu cy'Ubuholandi. Mu mpera z'uku kwezi niho CPI itekanya kuzoburanisha uwo yahoze ari cegera cya perezida gufumbatisha ibyabona mu gihe cy'urubanza rw'ibyaha byo mu ntambara akurikiranywa ko niyo sentare. Bemba yari umwe mu bari baratanze kandidatire zabo bahisemo kwitura sentare inyuma yaho umurwi ujejwe gutunganya amatora muri Congo ubankiye guhiganwa mu matora yo ku itariki 23 z'ukwezi kw'12 kuza. Abantu 8 barapfuye ku munsi wa mbere mu gihugu cya Afrika y'Efo inyuma yaho haturikiye ibisasu mu ihinguriro rikora insoro n'ibisasu. Iryo hinguriro riri hafi y'igisagara cya Cape Town mu manuka ubushira ubuseruko bw'igihugu. Umutegetsi ajejwe umutekano mu karere ka Cape Town, GP Smith, yemeje ko abo bantu 8 basize ubuzima mu byo yatangarije itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ejo ku munsi wa mbere. Iyo mpanuka yabaye igihe cy'isaha 9 hamwe n'iminota 45 ku muhingamo mu karere ka Cape Town aho muri Afrika y'Efu. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika aragabisha ibihugu bya Siriya, Uburusiya na Iran kudakora ikosha rikomeye mu kugaba ibitero mu ntara ya Idlib iri mu minwe y'abarwanya ubutegetsi bwa Siriya. Ni mu butumwa yanditse ejo ku munsi wa mbere akoresheje urubuga rwa Twitter. Trump avuga ko mu gihe ibyo bihugu byokora ibyo bitero abantu baharurwa mu 100,000 bashobora kuzohasiga ubuzima kandi ingaruka zizoba mbi kuruta. Kuri wa mbere nyene kandi igihugu cya Iran cyashikirije ko citeguye gufasha muri ibyo bitero muri Siriya kugira igisagara cya Idlib kisanzwe kiri mu buraruko bushira uburengero gisigaye kigenzurwa n'abarwanya leta ya Siriya cyongere kigaruke mu minwe ya leta kandi abakora iterabwoba bahanagurwe muri ako karere. Mushikiranganji wa Iran yajejwe imigenderanire n'andi makungu Muhammad Javad Zarif ejo ku munsi wa mbere yaragize urugendo i Damas muri Siriya kubonana na mugenzi we wo muri Siriya nyene hamwe na perezida Bashar al-Assad mu gutegurira hamwe ibyo bitero vyimirije. Nayo muri Palestina igisirikare cya Israeli cyararashe cyongera cyica umugabo w'umunyepalestina yaraje agana abasirikare kandi afise imbugita hari ejo ku munsi wa mbere. Amakuru yatanzwe n'igisirikare cya Israeli yavuga ko uwo muntu yaraje yegereza kuri bariyeri y'abasirikare hafi y'igisagara cya Hebron afise imbugita igisirikare kibona guca kimurasa mu buryo bwo kwivuna. ariko umunye Palestina yabibonye yavuze ko uwo mugabo yarashwe n'umusirikare wa Israeli kandi atakirwanishe yari yitwaje. Ubwicanyi hagati y'abasirikare ba Israeli hamwe n'abanye Palestina busa nuko bwari bwaragabanutse kuva igihugu cya Siriya hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakunguni babigiriye mu kugira bahoyahoye. Abanye Palestina bashika ku 77 nibo bamaze kwicwa. Israeli ivuga ko benshi muri bo bishwe bariko baragerageza kwegera urubibe bagiriza umuhari Hamas utwara intara ya Gaza kwihisha inyuma y'imigumuko ariko bari mu bikorwa by'iterabwoba. Naye igihugu cya Leta Zunze za Amerika kiranegura ingingo yafashwe muri Birmania aricyo Niamale kuri wa mbere yo gufunga abamenyeshamakuru babiri bakorera ikinyamakuru Reuters cya muri Amerika bagirizwa kwiba amabanga y'igihugu muri icyo gihugu. Abamenyeshamakuru aribo wa Lone na Kiawe Soye o bafashwe mu kwezi kw'icumi na kabiri bahejeje kubonana n'abapolisi babiri mu nzu y'uburiro ahitwa Iyangone. Abo bapolisi ngo babaha inyandiko zitari nke ariko abo bamenyeshamakuru barahakana ko batigeze basaba izo nyandiko. Na ibitigiri byabimukira bashika ku mu karere k'Iburaya byaragabanutse ariko urugendo rw'abafa rwariyongereye bikomeye cyane cyane kubimukira bajabuka ibahari Mediterane. Ibyo byatangajwe ejo ku munsi wa mbere n'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR. Naho igihugu cya Libya cyafashe ingingo zikomeye cyane abantu bahunga ibibazo mu bihugu byabo babandanya kurondera gushika muri icyo gihugu kugira babone uburyo bwo kujabukira mu karere ka Buraya.
Urakoze Aloise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Bunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Komisiyo y'igihugu y'amatora yarayitangaje amwe mu majwi ya mbere yavuye mu matora y'abadepite yabaye ejo ku wa mbere mu Rwanda hose. Umunyamakuru w'ishuri rya Amerika Sumta Kaboyi nivyo yakurikiranye.
Komisiyo y'igihugu y'amatora imaze gutangaza ibyavuye mu matora ku kigero cya 70%. Ikigaragara nuko nta mukandida n'umwe wigenga wagejeje ku ijwi rimwe ku ijana. Bose uko ari bane buri mukandida akaba yagiye agira 0.5%. Imitwe ya politiki itanu yagiye muri aya matora yakurikiranye uko isanzwe ikomeye mu gihugu. Ku isonga hagaragaye FPR Inkotanyi, hakurikiraho ishyaka rya PSD, ishyaka rya PL riri rya gatatu, haza indi mitwe ya politiki itavuga rumwe na Leta y'u Rwanda PS Imberakuri na Green Party. Aya mashyaka niyo yagaragaje ko afite amahirwe yo kuzagira imyanya mu nteko ishinga amategeko. Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora Profesor Kalisa Mbanda:
icyo tubibonamo ni uko hari amaparti politike kora atanu afite amahirwe yo kuzageza kuri 5%. Bihereye kuri RPF ifite amajwi menshi kurusha izindi muri za 75%. Hagakurikiraho PSD ifite amajwi akabakaba 8.5%. PL amajwi angana na 7%. Democratic Green Party 4.5%. Na PC Imberakure 4.5%. Izo parti zose uko ari 5 zifite amahirwe yo kuzageza kuri 5%. Abakandida bigenga bose bari hasi cyane y'amajwi ya 5%. Nukuva ko bigaragara ko ufite shansi zo kuzatsindira umwanya.
Nubwo imitwe ya politiki yagaragaje kugira amajwi menshi ugereranije n'abakandida bigenga, kugeza ubu ugereranije n'imibare imaze kubarurwa igera kuri 70%, ishyaka rya PS Imberakuri n'ishyaka rya na Demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party rigaragaza ko niba hatabayeho impinduka mu majwi asigaye kubarurwa agera kuri 30%. Ngo aya mashyaka yombi abashe kugira amajwi ari hejuru ya 50%, byayunga ko aya mashyaka abiri nta cyizere na gito afite yo kuzinjira mu nteko ishinga amategeko kuko byaba bigoye kugira amajwi 5%. Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yanatangaje ibyavuye mu matora yo muri diaspora, ahagaragaye ko usibye ishyaka rya FPR Inkotanyi yagize amajwi ari hejuru ya 95%, abandi bose bari mu mitwe ya politiki n'isigaye ndetse n'abakandida bigenga bane bose babonye amajwi atagera kuri 5% bateranye. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
tukivuga kuri iyo nkuru y'amatora y'abadepite mu Rwanda mugenzi wacu Eric Bagiriubusa we yakurikiranye itangazwa ry'ayo majwi araho umugambwe uharanira demokarasi no gukingira ibidukikije Green Party ryagorobeje
Turi muri imwe muri hoteli za hano mu Rwanda abarwanashyaka bishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda barakurikiranira hafi byavuye mu matora y'abadepite abandi barwanashyaka baryo barakubitira icyarimwe agatwenge mu ibarura ry'amajwi ku byavuye mu matora batangariye kurusha ibyavuye muri diaspora ya mu gihugu cya Sweden uyu uvuga ko imvano y'ibitwenge bisa naho hari cyabiziho arashimangira ko atari umurwanashyaka wa Green Party
nyine muri Sweden bisanze Green Party zifite zero yatowe na zero kandi umugore w'umuyobozi w'ishyaka Green Party Dr. Frank Habineza niho aherereye ubwo rero ikintu kiri gusetsa abantu hano n'ukuntu nawe atamutoye
iri shyaka kandi rimwe mu yiyamamarije imyanya mu nteko ishinga amategeko rihagarariwe na Bwana Frank Habineza mu matora y'umwaka ushize wa 2017 wahatanaga na Perezida Paul Kagame ku mwanya w'umukuru w'igihugu bamwe mu barwanashyaka ijwi rya Amerika babajuje ku gutembagara igisubizo cyabo cyuje uburakari buturuka ku byavuye mu matora
ntago bishoboka niho madamu wa perezida wacu ari ntago haburaho n'ijwi na rimwe rero bigaragara yuko hari ahantu baraturiye baratwibye
ibitwenye byanyu bivuze iki
bivuze yuko batwibye nta kindi bivuze
nyuma yo kumva no kwitegereza ibyavuye mu matora ku gipimo cya 70% by'agateganyo n'ibyagaragaye ishyaka Green Party ryakurikiraniraga ibarura ry'amajwi naganiriye na Bwana Frank Habineza perezida w'iri shyaka Green Party abanza kumbwira ku mpuza ndengo y'amajwi bahagazeho
ibimaze gutangazwa ko kuri 70% y'amajwi amaze kubarwa tufite 4.5% ntabwo ari bibi kubera ko ahasigaye 3% itaratangazwa turizeye yuko muri 3% itaratangazwa turi burenze ibyo bice bitanu bibura kugira ngo shaka yacu ibone 5% yinjira mu nteko
ukurikije uburyo amajwi yagiye barwa nabyo ko bisa naho bishobora kwagora kubibona
ariko turafite icyizere yuko ibice bitanu bibura ko turi bubibone kuko urumva cyabura 3% itarabarwa kandi nayo 3% ni menshi kuburyo turizeye ko turi burenze 5%
ntabwo ndi umupfumu mutsinzwe mwatsinzwe mu matora y'umukuru w'igihugu bivuze ko muvuye muri politike
ntabwo dushobora kuva muri politike kuko impamvu yatuteye gutangira ishyaka rya politike iracyahari twatangira ishyaka rya politike kugira ngo duharanire demokarasi mu Rwanda ndetse turanire no kurenga ibidukikije mu Rwanda izo mpamvu ziracyahari ntabwo zikurwaho n'amatora ibyo twifuza muri demokarasi zifuza uburenganzira bwa muntu itangazamakuru ryigenga ibyo twavugaga mu minsi ishize kugabanya imisoro kugira abaturage bashobore kuzamuka mu bukungu kubashyiraho amabanki ashobora kubazamura mu mibereho yabo nk'itwavugaga banki y'abahinzi n'ubworozi banki y'amakoperative kugabanya imisoro y'ubutaka kubura uburenganzira bw'ubutaka ibyo byose ni ibintu tuharanira cyangwa programu ishaka y'imyaka 7 ntabwo ikubaho n'amatora tuzabikomeza
kandi magambo imigabo n'imigambi yanyu mwayigaragaje ku matora y'umukuru w'igihugu muyagaragaza mu matora y'abadepite kugeza ubu muri 70% ntabwo murimo mutagaragayemo navuga ko ibyanyu bipfuye ubusa
ntabwo bizabifuye ubusa kuko n'umwaka ushize tuyamamaza ku mwanya wa perezida wa repubulika ntabwo twatsinze ariko mu migabo n'imigambi yacu hari byinshi leta y'u Rwanda yemeye natanga urugero twasabye yuko hajyaho ibitaro byo bita Centre de Sante ku rwego rw'akagari ibyo bitaro barabyemeye n'ubwo bahinduye izina bita Pede Sante barabyemeye bimwe byatangiye no kujyaho twasabye yuko umushahara w'abasirikare na polisi wongezwa harakabongeyeho so navuga yuko na n'ubu tuyizeye intsinzi kandi ibitekerezo byacu bizahabwa agaciro
reka nkwibuze ko iri shyaka Green Party ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ari ku nshuro ya mbere ryiyamamariza imyanya mu nteko ishinga amategeko umwaka washize umukuru waryo Bwana Frank Habineza yahanganye mu matora y'umukuru w'igihugu na Perezida Paul Kagame ariko byarangiye Habineza atagejeje na rimwe ku ijana yize insinzi ariko na magingo yirashidikanywa ukurikije ibyamaze gutangazwa na komisiyo y'igihugu y'amatora bagira ubusajwi rya Amerika ikigali
Rakoze Eric mu ntara y'uburengerazuba mugenzi wacu Temistocle Mutijima nawe yarakurikiranye itangazwa ryayo majwi ari kuri stade Kamarampaka mu gisagara ca Kamembe
u uko niko abanyarusizi by'umwihariko abarirwa hagati y'ijana n'ijana na mirongo itanu bari bateraniye muri stade ya Rusizi yahoze yitwa Kamarampaka bari bategereje amajwi y'agateganyo y'ibyavuye mu matora y'abadepite yabaye kuri uyu wa mbere. Kuva mu masaha ya saa kumi n'imwe z'umugoroba aha hari hateraniye abarwanashyaka ba FPR Inkotanyi, ishyaka riri ku butegetsi ndetse n'abayobozi baryo ku rwego rw'akarere. Hari ibinyobwa by'amoko atandukanye byengerwa imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Mbese wabonaga ko insinzi yatangiye kwizihizwa na mbere y'itangazwa ry'aya majwi y'agateganyo, uretse ko hari n'abo bumvaga badasobanukiye no gutandukanya amatora y'abadepite yabaye kuri uyu wa mbere n'ayo yabanjirije ya perezida wa Repubulika.
Niteze ejo hazaza kuko umusaza ni uwacu, tuzamutora ijana ku ijana. Umusaza ni uwacu, Paul Kagame umusaza ni uwacu.
FPR abagore yaduhaye ijambo, yaduhaye kumbone ubu tugushima Imana muri make. Umusaza wacu wabona n'ubutanu, tuzongera tumutore gatanu kuri gatanu.
Twabonye intsinzi hano, twishimye, twasize abana bacu n'abagabo bacu twabasize, tuje kwishima hano kuri stade.
Uko amajwi y'agateganyo yatangazwaga, aba babikurikiraga kuri projekteri nini ya televiziyo, hanyuma bavuga uko imibare y'amajwi yavuye mu turere ihagaze yagera kuri FPR Inkotanyi, bakiyamirira icyarimwe. Ku majwi agera ku bihumbi mirongo itandatu ndetse na magana arindwi y'abanyarusizi yari amaze kugera kuri komisiyo y'amatora kugeza ubwo yatangazwaga, arenga gato mirongo irindwi n'atatu ku ijana yegukanywe na FPR Inkotanyi, ikurikiwe na PSD itagejeje ku icumi ku ijana. Mu bigenga Mpayimana Philippe akaba ari ufitemo menshi nagera kuri zeru n'ibice mirongo inani na bine ku ijana. Nubwo amajwi yatangajwe kugeza mu masaa yine asatiri saa tanu z'ijoro z'uyu wa mbere, abariwe ku mpuzandengo ya mirongo itatu ku ijana by'abatoye bose, abaturage bahi Rusizi bo intsinzi ya FPR barayizeye.
Ntabwo bishoboka kuko intsinzi ni yacu uko byagenda kose. Ibyo ngibyo nkaba mbyizera nkurikije amajwi bamaze kubarura, ubwabyo intsinzi yigaragaje.
Ntabwo bitangaje, ahubwo birashimishije no kujya gutora no kanyamuneza twakwimvagamo. Ubu rero ukabona byanze kunza batoye FPR kuko ntawe utakayitoye mu by'ukuri.
Ahagana mu masaa tanu n'iminota cumi n'itanu ariko, Bwana Kayumba Ephrem uyobora akarere ka Rusizi unakurishyaka FPR Inkotanyi muri ako karere, yasabye abo barwanashyaka ko bataha ibisigaye bakabitegerereza mu ngo zabo kugira ngo banategure izindi gahunda zirimo n'akazi kabo ka buri munsi.
Tumaze kumva igice cya mbere ubwo mwabyumvishe, ni amajwi hafi agera kuri mirongo itatu ku ijana ya ku masite yose, bivuze ngo hari ibindi bikiri inyuma dushobora gutegereza. Ariko nibutsa ko n'ejo ni umunsi w'akazi, ejo hari n'andi matora y'icyiciro cy'abagore tuzageramo uruhare, ku buryo bishobora gusaba ko n'ubundi tugira umwanya wo kubyitegura. Rero ndagira ngo mbabwire ko mbashimiye gutaramana namwe, twese hamwe mu nize ibiganza twishime.
Nibusa ko muri rusange amajwi yatangajwe ari mirongo itatu ku ijana y'abatoye bose, bivuze ko kugeza ku isaha komisiyo yatangarijeho icyiciro cya mbere cy'amajwi y'agateganyo harandagera kuri mirongo irindwi ku ijana yari atarabageraho. Hagati aho kandi amatora arakomeza kuri uyu wa kabiri mu byiciro bibiri byihariye, ni ukuvuga icy'abagomba guhagararira abagore mu nteko ndetse n'icy'abahagarariye urubyiruko. Themistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika, i Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Barakoze bagenzi bacu mu Rwanda, tuje mu Burundi. Imiryango ibihumbi cumi na bibiri ikenye gusumba iyindi mu ntara ya Kirundo igiye kuronswa imfashanyo mu buryo bw'amafaranga ikiringo cy'amezi mirongo itatu. Leta y'u Burundi ifashwe mu mugongo n'ibanki y'isi yose izofasha iyo miryango mu migambi yiswe mera nk'abandi. Uburyo ayo mafaranga azotangwa n'abazoyahabwa batazi gusoma no kwandika byateye amakenga. Abasiguriye umugambi mu Kirundo babona ko gushika ku ihangiro ryo kurwanya ubukene bishobora kugorana. Inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Intara ya Kirundo iri mu ntara zine z'Uburundi zatowe kurangurirwamo umugambi wo kurwanya ubukene bise mera nk'abandi. Abazofashwa bakenye gusumba abandi bazova mu ngo zingana ibihumbi mirongo ine n'umunani mu gihugu cyose. Intara yatowe izotanga ingo ibihumbi cumi na bibiri, komine ikazovamo ingo ibihumbi bitatu. Nyabenda Mikaheri, umuza bikorwa w'uwo mugambi ufashwe mu mugongo n'ibanki y'isi yose, aratubwira uko abo bantu aho nikora bagiye gufashwa.
Dufata amakomune ane mu ntara yose, iyo miryango reka zoshikikizwa uburyo bushasha ariko uburyo bw'amafaranga tuzohora duha iyo miryango kira amezi abiri, tukabaha amafaranga angana ibihumbi mirongo ine by'amarundi bikamara amezi mirongo itatu, kandi tugashigikirana iyo mfashanyo mu kubaha inyigisho zo kwa maziro nka kira kwezi bere bikamara n'amezi n'imyaka itatu.
Abajejwe intwaro, abaserukira amashengero, amashirahamwe n'abaserukira abandi mu buzi butandukanye hamwe n'abatowe mu ntara Kirundo basiguriwe uwo mugambi kuri uyu wa mbere. Uyu yashikirije amakenga ko uwo mugambi ushobora gusiga abanyagihugu uko wabasanze mu gihe abazofashwa batoronswa inyigisho zijyanye no gusoma no kwandika.
Usanga bajya benshi ari abantu batazi gusoma no kwandika n'ijya kategori murundi, kandi abantu batazi gusoma no kwandika biragoye ingene bashobora kugira ibikorwa byo gutunganya amafaranga adashobora kumenya umunsi ku munsi ku munsi adasobora kwandika. Mbega izo nyigisho ko nabibonyemo mu byo mwatwese ziba zarategekanijwe.
Uko umugambi utunganijwe, ayo mafaranga azoca mu minwe y'abakenyezi. Amakenga yabaye ayo kwiyumvira ko ayo mafaranga ashobora guteranya abubatse aho kubateza imbere.
Mbega mutegekanye imbere na mbere kugira ngo ugurwe utowe mubanze mubone yuko umugabo yumva ko umugore ko yakira amafaranga ariko neza y'urugo ataje kumukura muri rwa ruhara yumva ati ngiye mugabo igendarura mutwa ngaha. Urabona ko mwa responsabilize umugore ugasanga umugabo asa n'ugunda umugore akamubuza amahoro mu bijyanye n'ajya amafaranga. Ane hariho n'ibihano mwateguye mwabiganize ku bantu bibonekeje yuko batari kubakoresha neza ibijyanye n'ujya mugambi wakoze.
Uyu nawe afite amakenga ko uyu mugambi ushobora kutazotorera umuti urama ikibazo cy'ubukene kiri mu gihugu.
Umugambi wamera nk'abandi, umugambi mwiza, ariko ikibazo nibaza ngo umugambi uratanga igishu y'uko mu gihugu cyacu abakene bugabanuka, kuko abakene muri ibihe tugezemo tukabona baguma biyongera, abakire nabo bakaguma bakira. None rero jewe ndibaza yuko nihweje kandi nkumvira ibyo mwatubwiye ngumenga uyu mugambi utanga inyishu hejuru ziwinjira mu muzingo utange inyishu y'igituma ubukene buzaburaza mu gihugu cyacu, abakene bakaguma bagwira bumva.
Umuhuzabikorwa w'umugambi avuga ko amakenga atobura kubumvise umugambi ubwa mbere ariko arabahumuriza.
Ivyarivyo vyose ubwa mbere tuzomanza twigishe rwose iyo miryango izoronka iyo mfashanyo, iciyo mfashanyo ije gukora akamaro, ije kugirira umuryango wose, igituma leta yawushizeho, icirindiriye kuri iyo miryango izofashwa, babone neza yuko atari umugambi, atari amafaranga yo gusesagura cyangwa gukoresha ibindi bitajanye n'iterambere ry'imiryango, ari uburyo bushasha ahubwo leta ibahaye kugira ngo bagwanye ubukene bimwe biboneka. Nicyo gituma mbere tuzobona abashigikira mu nyigisho z'iminsi yose bizomara mbere ame imyaka itatu yose.
Umuhuza bikorwa w'umugambi mira nk'abandi amenyesha ko umugambi uzogenda uraguka n'abandi bagashikirwa mu kugwanya ubukene mu miryango. Kuva kuri uyu wa kabiri hazoba gutora imitumba iriko imiryango ikenye gusumba iyindi mu makomine yatowe mu Kirundo. Ayo makomine akaba ari Busoni, Bugabira, Kirundo na Ntega. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru. Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ku munsi wa mbere w'ukwezi kw'icyenda k'umwaka utashe, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziratera iteka abakozi bayo n'intererano batanga mu iterambere ry'igihugu. Ku itariki zitanu z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'igihumbi kimwe magana umunani na mirongo umunani na gatandatu, abagabo n'abapfasoni barenga ibihumbi cumi baragize defile mu mabarabara y'igice cya Manhattan mu gisagara cya New York kugira bahimbaze umunsi wa mbere wahariwe abakozi. Ishyirahamwe ry'abakozi mu gisagara cya New York ryateguye umunsi mukuru wo gutera iteka abakozi bakoze kugira imishahara y'abakozi yongerwe, amasaha yo gukora agabanywe, abakozi nabo bakorere mu buryo bumeze neza kurushiriza. Wari umunsi wo guhimbaza intererano y'abakozi, yamara wari umunsi kandi wo kwitanga. Abakozi barahevye amafaranga y'uwo munsi kugira berekane ukwiyemeza kwabo ku vyerekeye guhabwa amafaranga ajanye no gukora kwabo bivuye inyuma. Abakozi bo muri Amerika barahinduye igihugu n'amakungu mu buryo bitari bwaboneke mu mateka. Abarimyi muri Amerika bashorera hanze ibidandazwa bivuye mu burimyi kurusha ibindi bihugu byo ku isi. Amerika igurisha mu makungu ibirenga ibice 40% vy'ibigendajuru n'indege bikorwa ku isi. ishorera kandi hanze birenga ibice 11 kwijana by'ivyuma bikoresha ubuhinga bwa none bikoregwa ku isi. Amerika ifise amabarabara akomeye kurusha ibindi bihugu byo ku isi. Ibice 90% kwijana by'ingo z'abanyamerika zifise n'ibimburi mburi imodoka imwe. Abakozi b'abanyamerika bahingura imodoka zirenga imiliyoni 3 ku mwaka, hafi y'ibice 5% by'imodoka zikogwa mu makungu ku mwaka. Abanyamerika bafise uburenganzira bwo guhitamo akazi bashaka no gushiraho amahinguriro mashasha. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuga ko Amerika yasubiye kunaguka. Atangaza ko ibihugu bicuditse na Amerika vyibonera ubwavyo ko Amerika yiteguriye gusubira kuba imboneza. Avuga ko ibihugu byose byo ku isi byaba bicuditse na Amerika canke biyinuba bizobona ko Amerika ari igihugu gikomeye kandi kirangwa n'ubwigenge. Amenyesha ko Amerika idashaka gutegeka ibindi bihugu gukurikiza uburyo ibayeho, ngo ahubwo ibera akarorero ibindi bihugu vyokwirikira.
Iyo yari jambo ry'intanga marara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nado yaraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio i Washington DC. Mwari kumwe na Oriane Itangishaka, ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza, murakoze.
Nyagasani mana